İri Necmi de Amerik. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabana mu kije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Cyo nifuza kumuhuza yoshobora gufasha indongozi mu Burundi kubwa mbere ni jambo ry'ihumure. Ijambo ry'ihumure ryotangwa n'abarongozi bose.
Woni Silvestre ntibantunganya yahoze ari president wa Burundi avuga ku biganiro vy'impande zerwa n'ikibazo cy'u Burundi bitegekanijwe kuba mu gisagara cya Arusha muri Tanzania kuva ku itariki 21 gushika ku itariki 24 zo ku kwezi kwa gatanu. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mukanya. Mara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Tugiye gucikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fideli, mwaramutse ndamwe muduteza amatwi. Ibikorwa vyo kurondera indege ya Misiri yagize impanuka vyaratanguye mu kiyaga Mediterane. Iyo ndege yagize isanganya yari ivuye i Paris mu Faransa yerekeza mu gihugu cya Misiri ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Misiri batangaza ko atabisigarira vy'iyo ndege barabona. Aho ni mu gihe amakuru ya mbere yatangajwe yavuze ko hari ibisigarira vy'iyo ndege vyabonetse hafi y'izinga ryo mu Bugiriki. Misiri itangaza ko iyo ndege yoba yakorowe n'abagira iterabwoba, aho kuvuga ko yagize ingorane mu buhinga bw'ivyuma, ariko baracabangiriye mu kwemeza kumugaragaro iyo nkuru. Umushikiranganje ajejwe vy'indege w'igihugu ca Misiri Sherif Fati yamenyeje ko mu gihe byogaragara ko iyo ndege yahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba, Ubufaransa nibwo byoba byavuye ko kubwo kudacungera neza umutekano uko bikwiye. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama abicishije ku muvugizi wiwe Josh Earnest yahojeje Misiri, ariko kubwiwe ngo haracari kare kwemeza icyateye iyo sanganya. Tukivuga kuri ico gihugu, Misiri kiriko kiragaba ibitero ku muhari wa Leta ya Kiisilamu mu ntara ya Sinai. Ivyo vyashikirije jwe ejo ku munsi wa kane na General Joe Danforth wo mu ngabo za Amerika arongoye ibiro bikuru vy'abasirikare mvamakungu byagiye hamwe mu kwivuna umwansi, ariko ntiyashimye gutanga amakuru aramburuye. Amerika igereranya ko muri iyo ntara ya Sinai hoba hari abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu bangana igihumbi. Ayo makuru ajanye n'ibitero kuri Leta ya Kiisilamu mu ntara ya Sinai aje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inteko za NATO bariko biga umugambi wo guha imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ibirwanisho imirwi y'abarwanyi iri mu gihugu cya Libya. Muri icyo gihugu cya Libya havugwa ko hari abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu baharurwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6. Mu gihugu cya Afghanistan naho abantu 11 b'abasivile hamwe n'umukomanda w'ingabo barishwe bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara. Iryo bara ryabaye jo kuwa kane igihe imodoka yarimwo abo banyakwigendera yaca ku gisasu gitezwe mu ibarabara, nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'intara ya Bagrane iri mu buraruko bw'ico gihugu. Umuvugizi w'abatalibani yatangaje ko aribo bateze iyo bombe. Ayandi makuru ava mu butegetsi amenyesha ko ejo nyine ku munsi wa kane abapolisi 8 ba Afghanistan bishwe na mugenzi wabo mu ntara ya Zabure iri mu bumanuko bw'ico gihugu. Mu ntango z'uku kwezi abasirikare babiri bo mu nteko za NATO bamuka mu gihugu cya Romania barishwe barashwe mu ntara ya Kandahar n'abarwanyi b'abatalibani. Igihugu cy'Ufaransa cyongereje amezi abiri yo kuguma mu bihe bidasanzwe mu gihe himirije kuba inkino zihambaye muri ico gihugu. Ico gihugu cyatanguye kwinjira mu bihe bidasanzwe kuva mu kwezi kwa 11 inyuma yaho habereye ibitero by'iterabwoba i Paris byahitanye abantu 130. Umukuru w'urwego rw'iperereza mu Faransa France Patrick Carvare yabwiye abashingamateka mu ndwi irangiye ko ico gihugu kibangamiwe n'imigwi iterabwoba ya Leta ya Kiisilamu na Al-Qaeda. Calvert atewe ubwoba nuko abakora iterabwoba bariko bategura kugaba ibindi bitero by'ubundi bwoko mu bibanza bihuriramwo abantu benshi hagati ya matariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu na 10 z'ukwezi kw'indwi. Ubufaransa buzokwakira inkino z'imirwi ya Buraya y'umupira w'amaguru mu bisagara 10 byo muri ico gihugu. Abantu bashika imiliyoni 2 nibo bitezwe kuja gushigikira imigwi yabo muri izo nkino. Intumwa idasanzwe yawo ni mu gihugu cya Syria, Stefano de Mistura atangaza ko atarinda isango ry'ibiganiro by'amahoro hagati y'abashamiranye muri Syria rizotangwa mu gihe abarwana batazohagarika intambara kandi bareke abatanga imfashanyo kuzigeza ku bazikeneye. Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yifuza gusubira gutuma ko ibiganiro byahagaze mu kwezi kwa kane, ariko amenyesha ko imbere yaho hari bibanza gukorwa. Amenyesha ko abantu baharugwa ku 400,000 bamaze guhitanwa n'iyo ntambara imaze imyaka 5 muri ico gihugu cya Syria. Amenyesha kandi ko atazigera acika intege kuko kubwiwe ibiganiro niwo muti wonyene ku ndyane za politike muri ico gihugu cya Syria. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasohoye umutahe wo guhagarika Moise Katumbi, umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta arondera guhiganwa na Perezida Joseph Kabila mu matora y'umukuru w'igihugu. Umuvugizi wa leta Lambert Mende yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ko umutahe wo guhagarika Katumbi wasohowe inyuma yuko yagirijwe icaha cyo guha akazi abacangiro. Abanyamahanga 4 harimwo umwe muri bo yahoze ari umusirikare w'umunyamerika bahagaritswe igihe hariko haba ikoraniro rya Katumbi mu gisagara cya Lubumbashi araheze amezi indwi. Araheze indwi zibiri murambabarira.
Urakoze ya Loise kumakuru ubujije kudushikiriza. Turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere ku Burundi aho kuva ku itariki 21 gushika ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu hategekanijwe ibiganiro i Arusha muri Tanzania bizohuza leta y'u Burundi n'umwunganirizi hamwe n'indi migwi yerwa n'ikibazo cya politike mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye na Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari president w'u Burundi ku byerekeye ibyo biganiro.
Jewe narose ubutumwa nandikiwe n'umuhuza bigenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma ubwo nyene cyende basubiza yuko ari ibiganiro ntumiwemwo kuwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi nzovyitaba, na cyane cyane ko mbona ko ari ibintu bikenewe yuko yobanza kumviriza abashobora kuba bafise icyo boterera kugira ngo ibyo biganiro byumvigwe neza bitegurwe neza bizoshobore bimaze kugira aho byatanguye kugeza icyo bishika ko u Burundi mu byo bukeneye cyane mu gihe cya none.
Amatwa dusumira umuhari muri mwose na Red ntiwatumiwe kuri ico giti izo mwavyakiriye gute?
Ni kibazo kuko umuhari Senared uramaze kwerekana yuko ugenda ukurikirana ibiva mu gihugu cy'u Burundi kuva aho izi ngorane zitanguriye, urabona ko heza umwaka kandi ukaba ari umuhari uhuriyemo imigambwe atari mike iri mu gihugu cy'u Burundi, eka mbere n'abandi bantu twoshobora kuvuga yuko bafite ijunja muri politiki y'igihugu cy'u Burundi. Nizera yuko nyene turamutse tubonanye n'umuhuza byo byose tuzoshobora kubimusigurira kugira ngo abone neza ingingo zofatwa muri iyo nzira, kuko byiza iyo hageze kuganiriza bose ntihagire n'umuntu akuramo. Twabibonye yuko iyo hantu bakuwemo hari ingingo zidafatwa. Ndibuka yuko mu mwaka w'2002 wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Buyoya yaraganiriye cyane n'abari mu muhari wa CNDD mugabo bari biyonkoye, ni ukuvuga byari byagoye canke abari muri parite Hutu byari byagoye, ashaka kuvuga nka CNDD FDD ari rugonde ikingurukiye na parite Hutu FNL bari bavuze ngo ni mugabo abirongoye.
Indyane zoba ziri hagati y'uwo muhari CNRD zoba zaratumye uyu muhari udatumigwa?
Oya si ibyo, ntawe ubwa mu ingorane pare CNRD honyene mbega ugiye kuraba muri leta y'u Burundi hoho uno munsi nta ngorane ziriyo none ugira leta bizoza zibonerwa kwitumigwa cyangwa ugenda kuraba mbere no mu bandi bashobora kuba baratuye ni hehe hatari ingorane ingorane ziri hose kuko iyo ataba hari ingorane Uburundi wari mu mahoro meza aryohera bose kandi arimwe bose
ikintu mwifuza ko ico kiyago cotorera umuti ikintu mwifuza ko co shikwa ko muri ico kiyago kizotangura muri iyo minsi ine ni nkikihe
cyo nifuza ko muhuza yoshora gufasha indongozi mu Burundi kugambere ni jambo ryihumure ijambo ryihumure ryo tangwa n'abarongozi bose umwe kugatwe kiwe canke babishoboye bakabigira bose icarimwe bati turabiri hazi carimwe kugira ngo tuzoganire ku ngingo zose zankenegwa kugira ngo igihugu cyacu mu Burundi cyongere kigaruke mu nzira y'amahoro mukubaha n'umukubahiriza amategeko akigenga
hari abarundi batari bake cyane cyane abakiri bato bavuga ko babonye barundi baje mu biganiro inshuro zitari nke aho byibonekeje ko kenshi na kenshi byabari nk'amagabura nyama bakagabura ibibanza ikintu mwokwizeza abo barundi baruhishijwe n'ivyo biganiro bidahera nike mujamu make
izo byaragiye biravugwa igihe cyose hari biganiro ndibuka no mu gihe cy'ibiganiro vyarusha hari bavuga yuko hari amagabura nyama ngo nizabuje uko yarusha haba abarundi bijunja abarundi bijambo bagiye imbere y'abandi hanyuma arya amasezerano twese twemera kandi duharanira ko yuko amafite ikibanza kuko yafashije gushikana ku mahoro aboneka no muri ibiganiro ni haba hari bagira bati bazogenda bagiye kurondera amagabura nyama bagira bati bagiye kurondera ashanye kariya abo bizaberekanye yuko atari ndongozi ndo ari ndongozi bari abantu barondera akazi cyangwa barondera ico rirenza uwo kuribo abo nabo ntacuwo marira Burundi
Sylvestre ntibantunganya yahoze arongo Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwatoye tubatera kama maze gushika yarusha
namwe murakoze cyane
tukivuga kuri inkuru leta y'u Burundi imenyesha kwizo kwitaba ivyo biganiro nkuko bimenyeshwa n'umuhanuzi mukuru mu biro kwa president w'u Burundi wiri nyamitwe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
icambere mu ntiyokosora si ibiganiro kujya muvuga ibiganiro ni kiyago kizoba hagati y'umwunganirizi hamwe n'imigwi itandukanye izoba yokurikirana ibyo biganiro bizoba mu minsi izoza nayo ubundi ibiganiro biriko biba mu gihugu hagati bihuza abarundi mu ntara zitandukanye ibizoba iri arusha rero ni kiyago hagati y'umwunganirizi n'imigwi itandukanye yabagize yabukurikirana ibyo biganiro by'abarundi
murashaka kutubwira ikintu muzo yaga ikiri ku rutonde nk'uko ikete mushaka kuba mwararonse bivuga niki
muri icyo kiyago harimo no kumvikana ku rutonde rw'ibizovugwa mu biganiro bizo abarundi bo hanze cyane cyane kuko nibo bashikiriwe bazoshobora kujamo nayo ubundi ibiganiro muradi yuko bihuza abarundi bava mu mihingo myinshi mu ntara nyinshi imigambwe yose n'amadini yose biriko bira hano mu gihugu rero icyo kiyago rero kigiye kugirategurwa yarusha ni kiyago cyo gutegura rero ivyo biganiro bizoshobora guhuza abo barundi cyane cyane bahurikiye mu bihugu byo hanze
icyo kiyago rero leta y'u Burundi izokijamo
niko cyane ikiyago murazi ko leta y'u Burundi ishira imbere ibiganiro imigambi myinshi itunganya biciye mu biganiro rero ko leta y'u Burundi yagize iti abarundi bari mu gihugu bazokumvirizwa hongere humvirizwe n'abarundi bari hanze leta y'u Burundi rero ntiyo siba
abantu canke imirwi canke imigambwe muzaba muri kumwe muri cyo kiyago ni ihe ko leta y'u Burundi yagumye itangaza ko hariho abo itumva ko bo tumirwa muri ibyo biganiro abo muzohurira muri cyo kiyago ni mande
muri ibyo biyago ni migambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko yatumiwe hakongera hakaba hatumiwe imigambwe yagitavye amatora y'2015 mbere n'imigambwe yaba iyiri igwanya ubutegetsi n'abarundi bari mu mashyirahamwe yigenga baba bari mu Burundi cyangwa bari hanze ivyo murumva yuko ari abarundi bari mu hingo myinshi nayo ubundi ikiyago kizohuza leta y'u Burundi n'umwunganirizi cyongere gihuze umwunganirizi n'abari muri iyo migambwe gihuza umwunganirizi n'abari muri ayo mashyirahamwe niko bimeze niko biteguwe
murashaka kutwibutsa abantu leta y'u Burundi ivuga ko batabari muri icyo kiyago
abadashobora kujamwo batarekuriwe n'amategeko ya Republika y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu n'abantu bose bafise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitwe n'abanyagihugu mu mwaka uheze n'abandi bose baba baragiye mu migumuko abo twita inkozi z'ikibi bariko bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi murumva yuko nkabo badashobora kwita ibyo biganiro kuko nta burenganzira bifitiye mbere na leta y'u Burundi ntiyo kubahuka kurenga guhonyanga amategeko ibicishije mu kujya kwa abantu kwitabira ubutungane ahubwo ngo bagiye mu biganiro ntibibaho
abo ntibashobora kuba arabera gushika intahe yakubite mu gahanga mu mategeko suko bimeze
abashatse gutembagaza inzego ziture n'abanyagihugu barazwi baravyivugiye ku mateleviziyo n'amaradiyo ibinyamakuru byose birabazi birabavuga none nkabo bokwitwa bera gute kandi ibyo bakoze babikoze izuba riva abateye amagrenade bajya kwica abanyagihugu bibereye mu masoko bari mu bituro by'amabisi benshi barazwi hari abavyivugiye ku mateleviziyo n'ahandi abana bo barishikanye kandi bakavuga bati nitwe twabikoze kandi twabitumwa na banaka
mu usozera kandi mu majambo make ikintu mwibaza ko leta y'u Burundi izokura muri ico kiyago niki
igihambaye nuko abarundi mu byo bayaga hano hagati mu gihugu baragaruka cyane ku bijanye gutsimbataza amahoro n'umutekano kubumbatira demokarasi no kugwanya ubukene kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyiteze imbere ije nivyo nyamukuru twibaza yuko birarishinga barundi
uri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida wa Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye kugira ngo tuganire tuzobatera kamo maze gushika yarusha muri ivyo biganiro
je ndabakengurukiye ndi mu nzira ngenda n'abandi bari mu nzira bagenda nibaza yuko mwejo ku mugoroba canke hirya y'ejo abantu benshi bazaba bahageze
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda abahagarariye ibihugu byabo muri cyo gihugu barimwo abo mu bihugu by'Iburaya batandatu ejo ku munsi wa kane baragendeye ibohero rya Muhanga riherereye mu ntara y'umumanuko bw'u Rwanda bashaka kwirabira kugene abanyororo babayeho n'uburyo bafashwa ku bijanye n'ubutungane. Ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
Izi ntumwa z'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bari barangajwe imbere na ambasaderi Michel Ryan uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Batemberejwe ibikorwa binyuranye bikorerwa muri gereza ya Muhanga ndetse banibonera uburyo abagororwa bamwe batifite baza guhabwa ubufasha mu by'amategeko n'abanyamategeko baturuka mu miryango itegamiye kuri leta. Bwana Fidel Mugabo umunyamategeko wo mu muryango uhaguruka waranira uburenganzira bw'umwana n'umugore n'umwe mu bari baje gufasha abagororwa sobanukirwa n'ibyerekeranye na za dosiye zabo.
Abo ngewe nakiriye hari abajuriye. Abajuriye ariko barimo kurangiza igihano. Baje bangana kugira ngo mbafashe gusobanura neza ubujurire bwabo. Urabona hano iyo uri muri gereza ntabwo uba wisanzuye. Hari igihe rero ujurira noneho ubujurire bukabanza guca mu buyobozi bwa gereza kugira ngo ubwo bujurire bugere ku rukiko wajuririye hanyuma unahamagarwe kuburana. Twe baradusaba ko tubafasha kubayobora mu rwego rw'amategeko. Nk'abo ngewe nakiriye ntabwo babashije kubona abunganizi. Ni ukuvuga bariburaniye. Niba rero bagize amahirwe yo kubona ubwunganizi mu rwego rw'amategeko ku buntu, icyo navuga ko ari igikorwa gikomeye cyane cyabafasha.
Aba bashyitsi bakiriwe n'itsinda rito ry'abagororwa, abandi baguma muri gereza imbere. Nta bibazo byinshi aba bagororwa bigeze bababaza, nubwo bahawe umwanya na bike byumvikanye byari ibibazo bire imibereho rusange y'abagororwa.
Twifuza niba bishoboka ko mwagerageza kuba mwadufasha gufasha abantu babasaza cyangwa se n'abandi bafite indwara zidakira muri supplementary food.
Naabaza nise ko ari intambwe u Rwanda rugeze mu mwanya w'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Twebwe umunsi turi muri gereza cyane cyane ko turi muri gahunda nziza yo kugororoka no kwemera leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ku ntego igezeho nziza. Hari iyindi nzira mwamuteganya twebwe turimo abari ubu ngubu ntituzasazire muri gereza cyangwa ngo dupfiremo.
Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi n'igihugu cy'Ubuholandi bifite umwanya wa mbere mu gufasha urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Gusa uwari uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi yerekanye ko atishimiye uburyo batahawe rugari ngo binjire muri gereza imbere basura abagororwa bose. Ambasaderi Mikayire Ryan. Ambasaderi yagize ati, niba turabaterankunga ndetse tukaba abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ubutabera na Leta y'u Rwanda muri rusange, twifuza ko mu gihe twakiriwe muri gereza twahabwa uburenganzira n'umwanya kugira ngo dusure ibice byose bya gereza. Tugasaba ko mu gihe kizaza twongeye gutumirwa, noneho batureka tugasura ibice byose. Umuyobozi wa gereza ya Muhanga Superintendent Rudakubana Christophe yavuze ko batagira ubwiru muri gereza ko batigeze banga ko bashyitsi binjira muri gereza imbere, ko ahubwo byatewe n'uko uruhushya basabye rwabemeraga gusura gereza yo hanze gusa.
Ubundi gereza kugira ngo uyisure hari uburenganzira butangwa na Commissaire General. Uyu munsi bari basabye gusura abagororwa hanze kubona n'abagororwa hanze cyane cyane kubyanya n'ubutabera. Iyo baza kuba basabye no kujya imbere muri gereza twari kubibaha, ariko uburenganzira bari basabye n'ubwo kubonana nabo hanze gusa.
Gereza ya Muhanga icumbikiye abagororwa bagera ku 400 biganjemo abakoze ibyaha bya Jenoside. Imiryango itegamiye kuri leta ikora ku butabera muri iki gihe imaze igihe yarahagurukiye gufasha abagororwa batagize amahirwe yo kubona abunganizi mu nkiko. Aba ambasaderi basuye gereza ya Muhanga barimo uhagarariye ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, uhagarariye igihugu cy'u Buholandi, uhagarariye Suwede, uhagarariye Ubufaransa ndetse n'uhagarariye Ubwongereza. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Uwitwa Phineas Munyarugarama wahoze ari umuofisiye mu ngabo za Repubulika y'u Rwanda arashakishwa kubera ko yagize uruhare muri Jenoside yo mu Rwanda mu ntangiriro z'imyaka ya za 90. Mu bushobozi bwe bwa Lieutenant Colonel mu ngabo z'u Rwanda yafashije gutanga amabwiriza no kugira uruhare mu bikorwa byo kwibasira ubwoko bigamije gukora Jenoside. Mu gihe cy'iminsi hafi ijana y'ubwicanyi, abagabo, abagore n'abana barenga 800,000 barishwe. Kubera uruhare rwe mu bwicanyi, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda ruri arusha muri Tanzania rwashinje Bwana Munyarugarama kugira uruhare muri Jenoside n'ibyaha by'intambara, rumukorera urwandiko rwo kumuta muri yombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatanya n'izindi za guverinoma, umuryango w'abibumbye n'urukiko rwa Arusha kugira ngo bikomerere Bwana Munyarugarama n'abandi bagize uruhare mu bwicanyi gukomeza gucika ubutabera. Kugira ngo ibyo bigerweho, Amerika yongeye guteganyiriza igihembo cya $500,000 umuntu wese uzatanga amakuru yatuma ushakishwa afata. Bwana Munyarugarama yahunze u Rwanda akekwa kuba aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba wowe cyangwa se undi muntu waba umuzi ufite amakuru ku bikorwa bye naho aherereye, mushobora kubitanga mu ibanga ryuzuye. Ushobora kwegera ambasade ya Amerika iri hafi yawe cyangwa se ugatelefona kuri nomero mpuzamahanga ya 001-234-1-75-01. Wakoherezana email kuri rewardsforjusticedrc@yahoo.com cyangwa se kuri interinete kuri site ya www.rewardsforjusticeacademy.net/war-crimes. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijeje ko amakuru yose azatangwa azakorwaho anyeti kandi umwirondoro w'abayatanze ukagirwa ibanga. Bibaye ngombwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kurengera abatanze ayo makuru ibimurira ahandi hantu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwese twari kumwe mu biganiro byo kuri isaha turi hafi y'ukubisozera yamara imbere yuko turangiza ibyo biganiro mbona mugenzi wacu Aloyce Bigirimana agarutse muri studio kugira twibutse ingingo nkuru nkuru za zigize amakuru yadushikirije Aloyce
urakoze Fidele ibikorwa byo kurondera indege ya Misiri yagize impanuka byaratanguye mu kiyaga Mediterranee cyo kuwa kane iyo ndege yagize isanganya ivuye Paris mu Faransa yerekeza mu gihugu cya Misiri abategetsi ba Misiri batangaza ko atabisigarira by'iyo ndege barabona aho ni mu gihe amakuru ya mbere yatangaje yavuga ko hari bisigarira by'iyo ndege byabonetse hafi izinga ryo mu Bugiriki tukivuga muri ico gihugu ca Misiri Misiri kiriko kiragaba ibitero ku muhari wa leta ya Kiislamu mu ntara ya Sinai ayo makuru ajanye n'ibitero kuri leta ya Kiislamu muri ntara ya Sinai aje mu gihe leta z'umwe za Amerika n'inteko za NATO bariko bariga umugambi wo guha imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ibirwanisho imirwi y'abarwanyi iri mu gihugu cha Libya mu gihugu cha Afghanistan naho abantu 11 b'abasivile hamwe n'umukomanda w'ingabo barishwe bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara umuvugizi w'abatalibani yatangaje ko ari bo bateze iyo bombe ayandi makuru ava mu butegetsi amesha kwejo nyene ku munsi wa kane abapolisi umunani ba Afghanistan bishwe na mugenzi wawo mu ntara ya Zabur iri mu manuko bw'ico gihugu cha Afghanistan igihugu cy'u Faransa naho carongereje amezi abiri yo kuguma mu bihe bidasanzwe bagavye mu gihe himirije kuba inkino zihambaye muri ico gihugu igihugu chatanguye kwinjira mu bihe bidasanzwe kuva mu kwezi kwa 11 inyuma yaho habereye ibitero by'iterabwoba I Paris ibitero byahitanye abantu 130 hagati ya matariki 10 ni matariki 10 z'ukwezi kwa 6 ni tariki 10 z'ukwezi kw'indwi Faransa buzokwakira inkino z'imigwi ya Buraya y'umupira w'amaguru mu bisagara 10 byo muri ico gihugu nico gituma rero inteko z'umutekano z'u Faransa ziyongeye amezi abiri yo kuba magabo intumwa idasanzwe yabo ni muri Siria Stefano Domisturi atangaza ko atarinda isango y'ibiganiro hagati ya bashamiranye muri Siria rizotangwa mu gihe abarwana batazuhagarika intambara kandi ngo bareke abatanga ifashanyo kuzigeza ku bazikeneye iyo ntumwa idasanzwe yifuza gusubira gutuma ko ibindi biganiro mu gihe biganiro byari byahagaze mu kwezi kwa kane ariko amenyesha ko imbere yaho hari bibanza gukorwa kugira ibyo biganiro bibashe gutumwa ko
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafite kuri isaha bigarukiye ngaha turabashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika mukanya ibiganiro byacu birabandanya imutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.